mumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Mijiwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 muri saa 18 muri kumwe na Jowe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Ciye ntangura kudandaza restora mbona abakiriya baragiye bararangiye hanyuma cha ntangura kwiga umwuga wo kudoda zino musore niza amezi 8.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda yahisemo guhindura umwuga wari umubeshejeho akiri mu Burundi kugira ngo abesheho umuryango wiwe. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere yo kuja mu makambi no mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi mbanze ndababwire muri make ko abantu bagera kuri 27 aribo baguye mu gatondo kuno wa kabiri mu bitero bibiri Baghdad ku mugwa mukuru wa Iraki. Abagera ku 100 nabo barakomereka cyane nk'uko tubikesha amakuru atangwa n'abategetsi bo muri Iraki. Umuhari wa leta ya Kiislam wamaze kuja witiriye ico gitero. Kuno wa kabiri imyaka 50 irarumanye neza umunsi kuyundi ya karere Biafraki yonkoye ku gihugu cha Nigeria kagerageje kwiyonkora ku gihugu cha Nigeria mu micungararo itandukanya Nigeria. Abanyagihugu bahoze baba muri ako karere ka Biafra bariko baribuka uyu munsi watumye ndetse ubuzima busa nk'ubwahagaraye mu micungararo imwe imwe ya Nigeria mu burasirazuba bw'ico gihugu. Amamangazini, amashure n'ibiro bitandukanye ntivyuguruye eka n'amasoko akomakomeye abadandaza bariko baza kamwe kamwe. Inyuma y'iyo myaka 50 iheze Biafra igerageje kwiyonkora kuri Nigeria n'ubu abanyagihugu baracahagaze kuri ico ciyumviro kandi atari bake. Bamwe muri bo bagenda bararirimba uno munsi mu mabarabara bati turabanye Biafra ntituri abanye Nigeria. Kubwishamwe mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Amnesty International kuva mu kwezi kwa gatanu kwa 2015 abantu bagera ku 150 baramaze gupfira mu myerekano yari igamije gusaba kwa karere ka Biafra ku kwigenga nk'igihugu. Yamara leta Nigeria yamirira kure ivyo bitigiri bitangwa na Amnesty International. Mu gihugu cha Bangladesh igihuhu simola cyahitanye abantu bagera kuri 2 icono na mazu atarashobora kumenyekana tari make mu gatondo kuno wa kabiri. Abantu bagera ku 450 bakaba bamaze kwimurirwa mu tundi turere. Abajeje gutanga makuru ajanye n'ihindagurika ry'ibihe muri Bangladesh bavuga ko ico gihuhu kiriko kigenda kigabanuka ariko ko catanguye nko mu masaha 12 z'agatondo ku isaha mpuza makungu. Umwe mu bategetsi b'akarere kubatswemwo ikambi ya Cox Bazar yavuze ko ico gihuhusi cononye amazu y'impunzi zigizwe ahanini n'abanyebibaniya zigera ku 200,000. Shuti, bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Muriko muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Kwari muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda muratwumva tanko manzi ku 104.3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interneti yacu ari uwezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikazi.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe kiganiro cacu tugere no munsi mu yavugwa mu makambi yahungiye mu impunzi z'abarundi. Kugira ngo rero umwuga canke akazi ku mpunzi z'abamikambi ya Mahama turi mu guhigu cy'u Rwanda na mahigwe atabona na bose impunzi zibaho imahama zaganiriye na radio Ijwi rya Amerika ziyemerera ko kugira icukora bituma ubuzima bwo mu makambi buhinduka umuntu akaronka ico yifuza akakironsa n'umuryango. Désiré Hatungimana niwe yaduteguriye ino nkuru.
Inyuma y'ikambi ya Mahama nk'uko metero 300 hari agasoko aho bita ku Kabeza. Ako gasoko ni gato ariko kikujwe n'inzu zikoregwamwo ibintu bitandukanye. Hamwe hari uburiro n'ubunywero, ahandi ukahasanga abantu bakora ubuzi butandukanye. Uno mugabo twamusanzeho ariko arashona amenyesha ko imbere yuko ahunga yari umwarimu ageze mu kambi ya Mahama yaragerageje ubuzi bwinshi biranka niko kwiga umwuga wo gushona uno munsi mubesheje mu buzima bwiza gusumba abandi batagira icyo bakora.
Yamaze guhunga abona ko ubuzima buhindutse n'onde ko nushobora gutangura gukora n'ubundi mu buhungiro nkibeshaho niho nabona umugabo wanje nari mfite wo kwigisha ndawutayi wacu mu gihugu cy'iwacu. Ciye ntangura kudandaza restora mbona abakiriya baragiye bararangiye, hanyuma aca ntangura kwiga umwuga wo kudoda. Izo n'umusore niza amezi 8 ndabizi, ubu ndabimenye, ubu ndatanga kuza ndarondera buke bushya ndi bujye kurondera kuntu mfungurira abana.
Urabona ko koko uwo mwuga wawe uri kuragutungira umuryango mu cyane?
Bo kuntungira umuryango hamuno bimenya neza aho nshaka kugera nkahagera, nzoshobora kurondera kuntu ndi bushobore guhindura nkumbure. Sinamwe nibaze ati mbega bizogenda gute, ategereza igihe nzotahira iryo gufungura ndakishobora kukironka.
Ndabona hari abarundi benshi ngahanya impande ka gasoko ka Kabeza bisumamwo bitandukanye, ni kuki wahisemo gushona inyuma ya restora?
Ntuma nahisemo gushona kubera n'umuguramba nina natahi iwacu mu Burundi nzogumiza ndabikora mbangikanije n'akazi kanje nahora mfite.
Tuvuye aho bashona twaciye twegera aho bakora amakinga tuhasanga umusore yahunze ava mu ntara ya Karusi, amenyesha ko uwo mwuga yahunze awuzi kandi ko ubu ari umutunzi hataco yifuza ngo abure.
Naraje nyine tuba turi ngaha tubona nta kandi kazi dufise dukora kubera rona mu buhungiro nyene umuntu ategereza kwihangira imirimo ko hano n'ibyo batubwiye ko umwe ari kwihangira imirimo agakora ibyo ashoboye. Twe twahisemo kuguranya ni supana tuza gukora ibyo dushoboye hano.
Urabigutungiye umuryango?
Kwere ndashima nta kibazo kuko icyo nge ndakibona.
Abanyarwanda barashima akazi mwakorera?
Nabo tubanye neza kuko ibyo dukora barabishima, hari n'ibyo tubakorera bakavuga ati natwe ibintu twari tubizi bakashima, yewe n'ibyo tubakoreye ntawe urabigaye. Kuko iyo batabishimye ntibogaruka, nawe uravyumva ariko agaruka bitwereka ko baba babishimye.
Kubona rero uhungana umwuga wewe hari icyo ubona usumbije abandi mu cyambi?
Biravana hari abasumba nanjye ariko ndafise abo nsumba uko nk'abadafise icyo bazi gukora baririrwa bicaye, urumva ugasanga kwirirwa wicaye nawe urumva ko hari hatari bigoye, ubuzima buca bukugora kuko hari ibyo ukenera udahabwa nk'impunzi nawe ukabyironderera.
Urashima rero mwe ujyambari?
Ndabishima kweri, kandi ndashima kubona baratworohereje tugasohoka inkambi umuntu akagenda agakora ibyo ashoboye nyine.
Eroje Rugemangabo arongoye abarundi babaho mu ikambi ya Mahama amenyesha ko izo mpunzi zifise imirimo itandukanye zahawe canke zirondereye, zifise ikintu kinini zisumbije abandi mu mibereho ya misi yose. Amenyesha ko ubuzima mwe nabo bafise icyo bakora babayemwo utuma hari abagira ishari ribatuma nabo nyene biyumvira kurondera icyo bakora bakareka kwirirwa bareza amaboko kandi bafise ingufu zo gukora. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Tutandukire intara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, duhereye mu ntara ya Ruyigi rivugwamo igisata cy'akaranga kiriko gitera gisubira inyuma ugaruka ruri mu muce w'abantu bari basa nkaho aribo basigaye bariko bateza imbere ico gisata bariko baradehukirwa kuko ngo badafashwe mu mugongo. Haisa Lilian inamahoro.
Uko gutituka kw'imico ndangakaranga mu ntara ya Ruyigi kuri mu bituma intambo zamye zirangiye intara ziriko ziribagiranwa. Aha ni mu gihe intara yamye ari rurangiranwa cyane mu ntambo z'umutsibo, amaka, igihambwe hamwe n'ingamira mu masabukuru yahuza intara zitandukanye zo mu gihugu. Ruyigi ikaba yaza mu migwi itatu ya mbere nk'uko bivugwa n'abari mu migwi itandukanye yaha. Uko ibintu byifashe muri iki gihe, haraciye imyaka irenga itanu atamahiganwa atunganijwe ngo abari mu migwi itandukanye baseruke berekane ubuhinga bafise. Medina Niyonkuru ni umwigeme wo ku mutumba Gisoro yamye avyina mu mugwi witwa Imbera Karanga muri iki gihe usa n'uri kurasambuka, ababazwa n'ukubona batamba birorera.
Nimba nk'ivyira muri iyi migwi nuko bindi mu maraso ubundi imba nabe bivemo kuva kera turitanga n'inguvu nyinshi mu kugira imyimenyerezo tugasubiramwo twarinda yuko badutumira ibujumbura mu mahiganwa kabo ikitavuze cyoco ni ibintu bavuga ibi byo gutwikurura namashi baduha bigoranye
uku kudafatwa mu mugongo kubari mu migwi ndangakaranga biraci intego urundi gwaruka mu kwitaye vy'imico kama rumwe mu gwaruka gwo muri zone rusengo rutari muri bene imigwi kubgabo ngo nta kamaro ko kubiha umwanya
twacitukiki nege kwe tubaze kubona nabambere bari bateye baje imbere bahagaze
oya je muri iyo migwi itamba sindimo nkuko kuntu tuva mu misozi itandukanye tucya dutaha kure nabonye ko nto bikurikirana cyane kubera ko nabagiye bagiye iryo rimwe batasubiriye kandi bari babaye mu ba mbere nabonye rero ko nto kwirirwa ndasubira kunabije nyuma numva no kubiheba no nabiheba kubera ko batasubiriye kuja barabakurikirana ngo bababaze uko bimeze aho bigeze
naho biruku ku rwego rw'intara ya Ruyigi barafise ikigo kimwe ndangakaranga gifasha urwaruka mu byo kwitaye intambo kama urongoye iki kigo Mico Mibi Frederic yemeza ko atari coroshe gukundisha ivy'imico urwaruka rwa kino gihe agasaba ubushikiranganje bw'urwaruka ni cyo kama ari nabwo bakukira guhagurukira kino kibazo mu kubafata mu mugongo
abatasuye kubishamwa kanovira ngo binaguke ndabona ko bizozimangana gose twosa kubishikira ngo bugwaruka inkino n'imico kama ko boza barategura ni muri sabukuru y'igihugu imwe mu mwaka kwaruka rukategura ku mitumba imitumba igahiganwa gakura namwo hamibaye ya mbere mu gihugu uko byahora bigenda bugacha baro nkubushimwe kica bituma ari ubushakashatsi bw'imico kama bubandanye
uyu muvyeyi atashimye ko tuvuga amazina yiwe naho imyaka isana iri kwiramujana abandanya avyina mu mugwi bene ndanga wabona ko cari gikorwa c'abavyeyi co gukundisha karanga abana babo
cari gikwiye Charuko abana tuvyara tubabwira bakaba aribo badukorera mu ngata bagakomeza ko karanga abana bubu ntibabikunda babana ari vy'ikirundi unabibabwiye baragutwenga ingeso bafise ubu ntizituma boja tsimbataza karanga kuko karya karanga karimwo indero idasanzwe karimwo indero y'ikirundi barahigira ibintu byinshi harimo ibyaho hambere bakumva indero yaho hambere uko yari imeze
Mustaneri aramutswa komune Ruyigi Dieudonné Citegetse ntakana ku ivy'intambo ndangakaranga byasubiye inyuma ku rugero runini yamara ahamagarira urwaruka gukunda ibijanye n'imico kama atanyunguza amafaranga rurinze gushira imbere akanemeza ko ku ruhande rwa komune hari ibiriko birakogwa mu ntumbero yo kunagura izo ntambo
muri iyi minsi hariko araba rusansema y'imigwi ndangakaranga iriho muri komune ku buryo tumaze kuyibona bizoca bifasha ingene tubegeranya mbere tukagira n'amanama kuko izo ntambo n'utugenegene birafasha kugira urwaruka rugumane ruri kumwe ruzindanye meze bakabonera ko bandanya baharanira amahoro n'umutekano mbere bakabonera kwiteza imbere
mukamenya ko uku kudabukirwa n'imvyino ndangakaranga kuvugwa muri ino ntara ya Ruyigi kwibonekeza no mu yindi mihingo itandukanye y'igihugu bitewe n'umutekano muke watumye atamasabukura gitunganywa vyoroshe mu ntara ya Ruyigi Raisa Liliane ina mahoro ijwi rya Amerika.
Harakoze Raisa Liliane ina mahoro mukanya gatonya duca tubashikiriza ikiyago c'abanyedini aho no musi rero abajejwe amadini n'amashengero tubahakanya kugira ngo bashobore kugira ico bavuga ku kibazo c'uburozi kivugwa iganino nko ku mutumba wa Kibimba muri commune Buhinyuza havugwa umwikeko w'uburozi ugisibije ni mu gihe mu ntara c'ibitoke Gitega naho nyene ico kibazo kihari ejo tuzobumvisha ico abo banyamuyinga babivuga ko ariko tubanze duhe akazi Diane ndonse ibujumbura yakire abanyedini n'amashengero kugira ngo babanze batubwire ico bagona kwico kibazo
Ego Diane ni nazwe reka ntangure nakira abatumire bacu Patri Fupi Felix murongoye Paroisse Cathédrale Regina Mundi ndabaramukije nakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye isengero international de la Pentecôte na mwebwe ndabaramukije
Ego turabaramukije
nakire kandi na Pierre Clavenge Jimana umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu akaba narongoye igisata gikurikirana abagendana ingwara zo mu mutwe mu kigo kivura bene abo bantu SNPK cyo mu Kamenge namwe bwenda baramukije
amahoro neza cyane
ndaramukije kandi nabatwumviriza ndabibutsa ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika Uyu munsi rero tukaba tuvuga ku bijyanye n'uruhara rw'abarongoye amadini n'amasengero mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu. Pierre Claver Njejimana, mwebwe mwanonose ibijyanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, mwotangura mukadusigurira mbega uburozi burabaho.
Murakoze cyane. Twavuga yuko uburozi bamwe barabwemera abandi ntibabwemere. Nkaje kubinyerekeye uburozi ntibubaho, mvuga nti uburozi ni ivyumviro umuntu yishyiramwo hanyuma akabibamwo igihe kirekire, agatangura kugira ibintu byo gwikeka, hamwe atangura kwikeka abandi. Kuko ibyo bavuga ngo uburozi, bavuga ngo uburozi ni ukuvuga ngo umuntu yararozwe, ni ukuvuga yuko uburozi buva hanze y'umuntu ntibuva muri we indani. Hama rero iyo umuntu avuze ati nakarandoze, nuko cyane cyane baba bafise ibintu kenshi na kenshi urabapfa.
Reka tubaze barongoye amasengero hano, mbega mwebwe mubivuga ku iki gapatiri Fupi Felix?
Ku kibazo cyerekeye uburozi, mvuze uburozi uko nyene sinashaka guca ndacishura uko kiri, mugabo mbanze mvuge ibihari ibyo tubona. Nuko abantu iyo bamaze kwizizigwa n'umutima mubi canke bafise ivyo bapfa, biraboneka ko hariho abantu barondera kugirira nabi abandi. Akavuga ati nina twari icumu nkari mutera canke nkamusogota bamfatwa bimenyekane, agaca agomba gukoresha rero uburyo ngira ngo butaboneka. Niho rero ashobora kwitura abo yibaza ko bafise ububasha bwo gushobora kugirira nabi uyo mwasi wiwe bitamenyekanye, bagakoresha ububasha rero bw'imitima mibi canke abandi bita impwemu mbi. Aho muri ico gihe rero niho novuga nti abantu baca batangura kuvuga ivyerekeye uburozi. Ababishoboye mbere hari gihe arondera no kwica uwundi akamuha ishano babicishije mu vyo kurya, bicishije mu vyanwa, muri ico gihe agashobora kumwica mu gihe abaganga batabaye hafi kugira ngo bashobore uyu muntu kumuha imiti yotuma ivyo bintu ahejeje gufungura bitamugirira nabi mu muri estomac, ukuvuga mu mushishito wiwe, canke bigira ingaruka mbi ku magara yiwe. Ivyo bintu bihari two kwita mu gifaransa ntiyo fenomene. Bikora canke bidakora, hari abantu babigerageza bakarondera kubikoresha. Mbere hariho n'abantu bakorana n'amashetani bakaraba ingene bokoresha ubwo bubasha bubi butaboneka bw'imiti mitaboneka ngo bugire nabi abantu.
Ntabaciriyemwo mu ntara ya Gitega umwana aherutse kwagirizwa yuko aje kuzimu muti, byo babisa nibyo?
Ibyo barabimwagirije mugabo ibyo byose biri mu bintu bibaho. Hari bituma byinshi abantu barondera gukoresha bino bwo bubasha bubi. Umuntu ashaka kugira urudandazwa uzukumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bino bwo bubasha, no kuvuga bapfumu baraza kumpa akantu nza gushira mu butike yanje cyangwa mu mangazini yanje kugira ngo abakiriya bazi kuba benshi. Nubwo bubasha abantu bagerageza kurondera, iyo batanguye kubirondera duca tuvuga yuko cyangwa abantu bavuga yuko hagiyemwe iby'uburozi cyangwa gukoresha ububasha bubi bw'umwijima.
Kwari gihe abakristo bavuga ko pastori kanaka yababwiye yuko barozwe, ni kuvuga yuko namwe mwizera ko ubwo burozi buba?
Nanje mbaze ikibazo mu kwishura, mvuga nti mbega Bibiliya dukoresha yoba ivuga iki kubijanye n'abarozi n'abanyamareba? Muri Bibiliya haranditse abanyamareba, haranditswemo abarozi. Ibyo turabibona mu gitabo cyo kuvayo, igihe Abisirayeli bari ko bava mu gihugu cya Egiputa, amareba n'amangetengete byo twakwita uburozi ngaho iwacu byarakoze cyane. Turabibona no mu isezerano rishasha, hari umuntu yitwa Filipo umunyamareba ngo yaragurwa kandi agahesha inyungu nyinshi abiwabo. Kubw'ibyo rero je nk'umupastori nkoresha igitabo cera ceranda cha Bibiliya, ndemera ko uburozi bubaho. Nagomba mvuge yuko muri bihe turimwo abakozi b'Imana mu madini n'amashengero atandukanye, burya ubiravye neza usanga igikorwa dukora caratse inguvu abapfumu n'abaruzi. Uyu munsi rero birabandanya kuvugwa hanyuma bakavyagirizanya, ngacavuga nti urubu bavyagirizanya kubera impamvu zitandukanye. Novuga impamvu zivuye ku nyungu, amatongo, urwanko, kwihorahorana, ugasanga umuntu baramudodobereje baravuze bati wewe urumurozi kandi atariwe.
Ubwo burozi bwitwa yuko ari uburozi by'ukuri, mwebwe mumenya gute, mutandukanya gute yuko umuntu ko yarozwe nuko ari mabi bariko baramwagiriza avuye ku zindi nyungu z'uwo muntu?
Mu by'ukuri nta bimenyetso novuga bihari bivuga ngo uyu muntu yararozwe. Ko ari ubushakashatsi butakozwe ntitwovuga ngo ntibibaho, nibaza ahubwo ko karakaryo keza mbere ko habaho abashakashatsi ngaha mu gihugu cacu batangura kwiga neza kugira ngo batange umuco kuri ivyo bintu bitagaragara, numva vyose bikagenda neza.
Pierre Claver ngira afite ico bivuga ko umuhinga yanonose ivyinyifato.
Yavuze yuko muri Bibiliya harimwo ijambo umurozi n'abanyamareba, mugo nagomba abari ko batwumviriza bamenye yuko ubwa mbere uburozi si ivyo bintu vyanditswe, ijambo ryonyene rirashobora kuvamwo uburozi. Baracana umugani mu kirwa ati sakiri mikibi ngo yataza uburozi gupfa no kuvuga ngo iyo ijambo rivuzwe hanyuma abantu bakaryakira mbega abantu baryakiriye gute mu gifaransa bavuga ngo stimulus hanyuma reaction mbega umuntu aza kwakira gute ijambo rivuzwe uvuga ati naka ntiyavuze yaroze no kuvuga ngo ijambo umuntu uko arivuze naho rishikira irashaka kuzana ingaruka mbi y'uburozi mu isanzwe aho ryavugiwe ugasanga mbere abantu baricanye baramaranye bivuye ku vyiyumviro vyarikiye kuri rya jambo ryavugwa
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ndumva yari nzira imwe yo kushobora kuwigwanya muvuga muti akwiye kujaho ibigo kuko icyo kigo kivura indwara zo mu mutwe SNPK ni kigo kimwe ntibigwiriye ngaha mu Burundi mwe mureye muvuga muti byo bavyiza navyo bigwijijwe mu ntumbero yo kugwanya abo bicura ko hari birozi kandi ari ingorane bagize zijanye n'inyifato n'ibikomere bagize mu mubiri mu buzima nako
birakwiye kugwizwa kandi ico cyumvikira amaze kuvugwa kuko nko mu Burundi mbere ni ikintu kibonekeza birateye n'isoni kandi abivuze gucyo sindengeje urugero kuko nababijejwe barabiyitse kubona leta itagira ibitaro byayo bivura abagwayi bo mu mutwe ababitwa ngo bagwaye indwara zo mu mutwe hajya kiba ari ikintu kinini kivuze hari ibitaro bishasha byatanguye ingozi ntihenze sinza babitanguje bari bari kumenga n'abafurera nyene ariko mu bisanzwe mu bihugu byose leta nishobora kubaka ibitaro ngo yibagire abagwaye indwara zo mu mutwe no kuvuga ko babibagiye igice kinini cy'abantu bashaka kugira ingorane mu gihugu ivyo mu bisanzwe biriho mu mategeko cyanke mu byo leta yabwiza gukora ko no mu bindi bihugu nuko bimeze
mbiga pasteur ntabwo mwebwe nyene mwa mufise mu ruhara naho muri mu bantu bagwanya ivyo byo kwagirizanya uburozi mu banyagihugu mbiga mu gihe umu pastori abwiye abakirisu ati we wararozwe kandi akaba yarasanzwe fiso yikeka kabara sanza fiso ngorane ubwo ntabarika arongereza ingorane mu kibano nyene zo kwimvira uburozi
murakoze kumpa ijambo nagomba mbanze nkosore gatonyi kuri akamahereje ko twaba twavuze ko twizera ntitwizera turemera
yego
twemera ko bibaho muri bibilia hari umuntu yitwa Sauli padiri aramoze cyane kuko arasoma Sauli yaragiye kuraguza ico turacemera nako cyumvikana rero yuko kuvuga ngo uburozi ntibibaho nibaza yuko umuntu yoba agiriye mu bintu by'ibishobisho
mbega ngira ariko uburozi ngiyabwo bari ikintu umuntu ajya canke nk'ibyo ko ari giye bavuga ngo ngo ari byatambutse canke babushe
uburozi jewe nibaza ko buri mice myinshi gusa ntibwizwe ntiburigwa neza ngahe wacu ngo babushire mu byo no kwita ama classification hanyuma nagomba mvuge ko ngira ico mvuze kuri kica leta padiri yavuze ati harakwiye kugushirwaho leta ikibuka kubaka ibitaro by'abantu bagaye mu mutwe nibaza ko leta yagize icikora kuko hariho igisata kijejwe ibintu bya psychology nagomba rero turi muri kino kiganiro ntihagire abahava twumva nabi yuko waje kuvuga yuko leta atajikirakora
bavuze ko ari ibigo atari uko leta itari kiravyumvira ku mugambi mu buryo bwo kugwiza ibigo bishika mu ntara kubera abanyagihugu basanze afite ingorane zo gushika muri ico kigo gisanzwe kiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa
ego hanyuma rero natangwa imvuga nti je nashimye ikibazo mwabajije mwavuze muti mbega none uburuzi bubaho twemeje ngo ntibubaho kandi hariho henshi tubona tubisoma hari nabavyizera benshi burya naho abantu batabivuga barabigenda ubwiye kuri aba abantu benshi badushingira intahe batubwira yuko basenga mugabo bafite n'agaheko ko babibamwo biragoye bisaba ubuhinga buhanitse bisaba ko haba inyigisho nyinshi kandi ko iki gikorwa cyitabwaho n'abantu bose na cyane cyane nagomba mvuge yuko kudodobereza umuntu kurenganya umuntu kwica umuntu umwagiriza uburozi je ndavuga nti nicaha gikomeye kandi na leta yodufasha ibyo bintu kabihagurukira cyane
ego uyu Pierre Claver yanonose bijanye n'inyifato numvise umwe ngo nimba natahuye umwe ngo yavuze yuko nabo bagendana uduheko n'ibyo bagenda biboheye ko ari kugira ngo bihinyishu ibibazo baba bafise mu mutwe umwe ngo niko nabitahuye
afite
kugendana n'imwemera ko ibyo birozibaho muvuga muti ningwara nzo mu mutwe
urumva kugendana igiheko n'ukurondera no vuga akantu kagukingira kagukingira kuko ufise igihengeri kiri mu kwiyumvira kwawe kuko ntuba wikwije hama rero iyo umuntu afise mwisanzwe ubuntu butuzuye neza yamagerageza kurondera akantu ashyira mu mbavu kamukingira kubera mu mutwe arumva yuko afise ikintu kitagenda neza hanyuma kubera inabi yamiva hanze reka ndondera kantu shira ko kugira ngo nikingire ya nabi iva kuri mugenza anje cyaje iva kuri wa mwasi wanje fise cyaje iva kuri wa muntu dufise ico dupfa ugasanga ni vya bindi rero umuntu acatangwa kuvuga uburozi je ngarutse kuri bibazo ryari karavuga ifoko tutahura ibintu tukagiraza kubitahura cyo kimwe uburozi bwavuzwe kuva kera cyane ku basukuru baravuga ngo uburozi bwo nukura mbega inkomoko y'iyo jambo ryavuye hehe uburozi mwisanzwe ni ikintu kiza kivuye hanze kiza mu biri umuntu kandi kije kugira nabi nababwiye yuko ijambo ryonyene rishobora gusumba ubwo burozi ico kintu umuntu kivuye hari kije nk'umuyaga cye kije novuga nk'ikintu cy'igitero bwo kivuye hanze kiza kugira nabi umuntu
bisigura kwa ibyo bintu bahana byo kurogana nyene bavuga bati naka yararozwe ubwo buryo bavuga ko umuntu yarozwe uretse mu buryo bw'amajambo ni kuvuga mwe ntavyo mwemera
icyace mu kanwa cica ndemera yuko ari uburozi mugabo ikintu kiza giva inyuma kitace mu kanwa nacho ndemera
namwe muvyumva kumwe ga pasta
ufashe ikintu kakibaza umupsikologe azo kubwira insiguro ya psikoloji ubajije umu economiste azo kubwira insiguro ya economy ubaje mu pasta azo gusigurira ibintu bya pastor ariko ariko aratanga insiguro yiwe nk'umupsikologe ukuri ko ibintu uburozi burabaho uvuze uti malaria ntibaho ubwoma gahonya abantu reka ahubwo ko bibaho abantu bagapfa tukabibona twiga ingene tubigwanya jewe na mpagaze
ibi iye bari kubaragirizanya uburozi n'abantu bakarengera ko bakabica ega bo raba neza ngira ngo araza kudufasha ubavyi nonosoye raba ingorane ziri mu gihugu aho umuntu atazi icazogejo raba abantu atazi kweja zo bari muzima mu gihe abantu baguma bapfa cyangwa akabona ibintu nibiriko bigenda neza cyangwa akabona nimba ari masangaye cyanye ugasanga izo ngwara raba inzara kandi kare tuko turaganira usanga arahantu hari ivyo bintu byizaduka vy'inzara ugasanga niho bari kubaragirizanya uburozi bafise ibibazo bikomeye by'ubuzima byingene bafungura mu nyuma ingwara zije ntibaro ingere bavuza abana malaria babahaye umuti bawusangira ari batatu bane batanu kandi muri iyi minsi heze malaria arisha abantu benshi ivyo oh iyo bikoranye byose bavuga ati mbega yamabi yavuye kurinde musomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi babonye bisebuzi bigira bitembagaza ubwato bavuze bati tubwiza kurondera umuntu yacumuye kandi aho hoho baramuguye ko wenyene arate bari yagiriza arabivuga ati jewe mpunza imana kandi ivyo byari ivyo kuri mugabo nukusanga tumeze baca barondera bati mbega ibi byose ni inde ntibavyumvira n'ubwenge ngo bamenye igituma ariko baramurondera bari mu ngorane barakeneye kuronka umuntu yagirizwa ivyo bintu bagakiro baja kurabo barozi bati kandi nakumenga n'umurozi bagaca bamuja ko bamwishe bakibaza ngo ingorane zaza guhera ukamenga bimaze ishavu kumbe bongereje ingorane
ati mwagira muvuge pastor
yego hatu nokongera ko camira cyo nagomba gushima kuri insiguro numvise padiri aje gutanga ko tuvyumva kumwe bakunda kudodobereza abantu bashaje na cyane cyane abatamakazi bakamurengera ko bakica ngo bamufatanye uburozi cyo nagomba rero umvuge twebwe nk'abantu abamenyesha mana turafite igikorwa gikomeye cyo kuremesha imitima twumvise ko benshi babikora mu gihe bazazaniwe yashikiwe n'ibibazo akabura yakura niyashira acavuga ati uko bakose ibintu byavuye kuri naka agaca rero ahimiriza abamwemera bati naka n'umurozi je wanje angiriye ibi wewe nawe ejo nutaza ngo tumwitange akirikare nawe azoguhitana abantu bacha batwagwa n'ubwo bwoba numva rero mu byo twokora kugira ngo bihagarare twebwe nk'amisha mana twokwamiza ko duhimiriza abantu kutemera ibintazi ikindi naco numva kandi twokorana n'igihugu cyane kuko iyo abantu barenge ubutungane urakwiye ko umuntu atihanira nimba uyu muntu azi ko naka ari umurozi naza n'ivyemezo hanyuma aje muri ashikire abashijejwe ubutungane bamutunganirize niyaza n'ivyemezo ariko ari kibazo kihari acavuga ati ko atavyemezo mfise reka ubwo njaniranye iki kintu cyo kujaniranya munyigisho zacu za misi yose nico kwiyamiriza
mukurangiza nibutse abari ko baratwumviriza ko bumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga kubijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero n'amadini mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu shimire rero abatumire twari kumwe mu kiganiro Patiri Fupi Felix murongoye paroisse cathédrale Regina Mundi ndabakengurukiye
naje ndabashimiye kumwadutumiye
namwebwe pasteur Setting Heshimana murongoye isengero international de la Pentecote namwebwe ndabakengurukiye
yego natwe turabakengurukiye murakoze cyane
nkengurukire kandi namwebwe Pierre Clavenge Jimana musanzwe muri umuhinga nonosoye bijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mukaba munarongoye igisata gikurikirana abagendana ingwara zo mu mutwe mu kigo SNPK cyo mu Kamenge namwebwe ndabakengurukiye
ndakenguke naje cyane narakoze kuntumira
Diane Donce na indemesheje kino kiganiro ndashimiye namwebwe mwese mwarimo duteza abiri ku ijwi rya Amerika
Eka urakoze na wewe Diane Ndonse udufashije gusozera neza kino kiganiro yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Diane nahazwe nzoswa kwa ndyohewe nkuko nari meze no musi ejo nkawo twatanguriye.